Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Twebwe nk'abigisha twaratangaye cyane kumva ikibazo wagitoye. Misanzwe twatumenyeye ikibazo kidasohoka. Ubwo twumvise ikibazo cyasohotse twaratangaye cyane.
Uwo ni umwarimu wo mu Ntara ya Rutana mu Burundi avuga ku kizamini cy'amashuri abanza kibwe. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye abantu bashyirwa mu bigo byitwa iby'inzererezi i Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda, hamwe n'iyerekeye ihohoterwa ry'abaturage rikorwa n'abasirikare ba Sudani y'Epfo n'abarwanyi babashyigikiye, turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Aloyse Bigirimana agiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Waramukanye Imana Aloyse.
Mwaramutse Eugenia Mukankusi, mwaramutse namwe inshuti z'Ijwi ry'Amerika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaratanze itegeko ryo gukura abasirikare b'Uburusiya mu gihugu cya Siriya. Ibyo byashikijwe n'ikinyamakuru cya Leta y'Uburusiya, aho kimenyesha ko Perezida Putin yatangaje ko igikorwa cyari cyabajyanye muri icyo gihugu cya Siriya cyarangiye. Amakuru atangwa na Leta y'Uburusiya avuga ko Perezida Putin yavuganye na Perezida wa Siriya Bashar al-Assad kuri telefone, bumvikana ko Uburusiya bugiye gukurayo igice kinini cy'abasirikare barwanira mu kirere bari muri icyo gihugu. Amakuru atangwa na Leta ya Siriya amesha ko Perezida Assad yemeye iryo vanywa ry'abo basirikare mu gihugu ciwe, ariko yongera ko Uburusiya butagiye gukurayo abasirikare babwo bose. Muri Cote d'Ivoire naho Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yarashikirije ijambo abanyagihugu biwe ejo ku munsi wa mbere. Yamenyesheje ko igitigiri gishasha cy'abasize ubuzima mu gitero cyagabwe n'umurwi w'iterabwoba cyabereye ahitwa Grand Bassam ku munsi wa Mungu ari abantu 18. Abasivile ni 15 hamwe n'abasirikare 3. Barwanyi 3 nabo barishwe muri ico gitero. Ouattara yatangaje ko Cote d'Ivoire kitazoterwa ubwoba n'abakora iterabwoba, kandi ko azokora uko ashoboye kugira akingira abanyagihugu biwe. Amesha ko abo bakora iterabwoba batazigera bashika ku mugambi wo gusinzikaza igihugu cya Cote d'Ivoire ku buryo kibigihugu ciziziwe n'iterabwoba. Leta ya Cote d'Ivoire yatangaje ko umutekano ugiye gucungerwa bikomeye ku mahoteli no ku mashuri. Amazina y'abahasize ubuzima ntaratangazwa, ariko Ubufaransa bumaze kumenyesha ko bwahaburiye abanyagihugu babwo 4. Muri Somalia, abanyagihugu baba mu gice cyo hagati cya Somalia bamenyesha ko babonye abarwanyi bafise ibirwanisho bikomeye bakekwa kuba aba Al-Shabaab binjira ku nkengera z'igisagara cyabo, mu nyuma baca batana mu mitwe n'indi mihari y'abarwanyira iri muri ako karere. Abanyagihugu batashimye kwivuga amazina ku mvo z'umutekano wabo babwiye Ijwi rya Amerika ko abo barwanyi ba Al-Shabaab baje n'ubwato binjira mu gisagara cya Garade kiri ku birometero 280 mu buraruko bushira ubuseruko bw'intara ya Garkayo. Abo banyagihugu bamenyesha ko bataramenye icyo abo barwanyi batumbereye gukora. Abategetsi b'intara ya Puntland yo muri Somalia ari nabo bagenzura ako karere ka Garade ntibashoboye kugira icyo bashikirije, kuko uburyo bwo gutumatumana ko amakuru Al-Shabaab yabuciye. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru havugwa hirya n'ino ku isi. Tuyabandanirize muri Siriya, igisirikare cya muri Israeli murambabarira, igisirikare cya Israeli carishe kirashe abanyepalestina 3 mu ntara ya Cisjordania ejo ku munsi wa mbere. 2 bishwe inyuma yaho barasiye amasasu menshi mu bantu bariko bigendera n'amaguru ku gituro cy'amabisi kiri ku yinjiro ry'ikigo cy'Abayahudi, ikigo cyitwa Kiryat Arba kiri hafi y'igisagara cya Hebron. Ugira 3 yarashwe mu gihe hari haje imodoka y'igisirikare aho nyine kuri ico gituro cy'amabisi, nkuko bishikirizwa n'igisirikare cya Israeli. Abasirikare 3 ba Israeli barakomeretse muri uwo mudugararo. Amakuru avugwa muri ONU naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba inama ya ONU ijejwe umutekano gufatira ibihano igihugu cya Irani inyuma yaho mu ndwi irangiye ico gihugu kirungikiye mu kirere misile balistike. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Samantha Power yamenyesheje ku munsi wa mbere ko ico gikorwa co kurungika misile kibangamiye umutekano ko ari agasotoro kandi kibangamiye n'amahoro mu karere. Amerika imenyesha ko ivyo biteye kubiri n'icemezo ca ONU cemejwe mu kwezi kw'indwi cabuza Iran kutagira igikorwa na kimwe gikora gitumbereye gukora ibigwanisho vya nuclear. Ambasaderi w'Uburusiya muri ONU Vitali Churkin arahakana karengwa ko Uburusiya butazokwigera bwemera ko Iran ifatirwa ibihano na ONU. Muri Brazil naho igipolisi cha Brazil kimesha ko abantu bashika imiliyoni zitatu bihaye amabarabara mu gihugu cyose ku munsi w'Imana, aho basaba Perezida Dilma Rousseff arongoye ico gihugu ko ava ku butegetsi. Abo banyagihugu basaba abashinga amateka kubandanya kugaragaza ibyagirije bituma uwo mu perezida yegura akava ku butegetsi. Perezida Dilma Rousseff wa Brazil yagirizwa ruswa mu myaka 25 amaze ku butegetsi atwara ico gihugu cha Brazil. Umunyamerika ari mu murwi w'intagondwa witwa leta ya Kiisilamu yarishikirije inteko z'abakirde mu buraruko bw'igihugu cha Iraq ni hafi y'igisagara cha Sinjar. Salba Hama Amin intwazangabo mu gisirikare c'abakirde muri Iraq yabwijwe rya Amerika ku inteko ziwe zabonye uwo munywanyi w'umurwi wa leta ya Kiisilamu igihe zari muri patrouille ku munsi wa mbere. Hama Amin avuga ko yababwiye ko se wiwe yari umunye Palestina mu gihe nyina wiwe yari umunye Iraq. Isanamu y'uburenganzira bwiwe bwo kugendesha imodoka muri leta ya Virginia yarungikiwe ijwi rya Amerika yerekana ko yitwa Muhammad Jamal Qais niryo zina ryiwe mu gihe igihe yafatwa. I Washington umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire yatangaje ko bagiye gutohoza iryo fatwa.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Noneho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Sendika y'abarimu STEB mu ntara ya Rutana isaba ko hakorwa amaperereza ku barimu bakekwaho kuba baragize uruhare mu ibwa ry'ibizamini mu mashuri abanza bagahanwa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse hadufitiye inkuru irambuye.
Abigisha bigisha ku mashuri ari muri zone Rutana bafashijwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana bari yina mu gutoreramo ibibazo bisa ku banyeshuri biga umwaka w'icenda mu ishuri shingiro. Mu gihe abanyeshuri buca baheraheza ico gisata cy'ishuri shingiro, abigisha babona ko ubwo ari uburyo bwiza kugira abo bana bategugwe ku bijyanye n'ikibazo ca leta kibarindiriye mu mpera z'uyu mwaka w'ishuri 2015-2016. Ico kibazo catanguye gukorwa kuri uyu wa kabiri itariki 8 ukwezi kwa gatatu, aho abanyeshuri bahereye ku biharuro. Yamare ibindi vyigwa ntivyabandanije gukorwa kuberaho kuri uyu munsi nyene vyagaragaye ko ico kibazo cibwe. Uyu munyeshuri yiga kuri ya komine y'Indo mu ntara ya Rutana yemeza ko abanyeshuri bigana harimo abakoze bafite ikibazo.
Uyu munsi zaradutangaje cyane, abanyeshuri bazanye ikibazo cy'ibiharuro kabona bariko bariga cyane ari seri ana seribe. Hanyuma hageze ikibazo yaciye bizuko nyine, yari abanyeshuri bo mu mucungara biga amakudiswari bavuga yuko babihawe n'umwarimu abigisha kudiswari ku mugembe. Kimwe gusa baca babihanahana kubera lise kuminaye Karindo biregeranye na Mugembe hose niho mu gisagara ca Rutana. Ubushinwa vyaragaragaye nabo banyeshuri bo nyine basohoka bigamba ati harya twateye amanota yose ni sasenke tisasenke ntibazonkurira mugasanga umunyeshuri akora ikibazo atanakarikira ugasanga agikora nk'iminota 15 akabasohoye.
Twaraganye na bamwe mu bigisha bigisha mu ishuri shingiro umwaka w'icenda ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana, nabo nyene bavuga yuko w'ico kibazo c'ibiharuro gikogwa haribonekeza amahinyu. Ibyo akavuga bisunze yuko hari ibibazo bimwe bimwe babazwa n'abaregwa babo buca ico kibazo gikogwa bije n'ibiri mu kibazo.
Hari abigisha bashobora kubaza the question tawe bakabazwa n'abana ibibazo do nk'ahaje muri ko bagirisha revision ukabona yuko dere mahoba hariho kerekesho z'ikino papa nakuvuga abana ariko barabaza the question zisa nibiri muri byo muri cyo kibazo twebwe nk'abigisha twaratangaye cyane kumva ikibazo wagitoye musanzwe twaritumenyeye ikibazo kidasohoka ubwo twumvise ikibazo cyasohotse twaratangaye cyane
icyo kibazo banze kuja hejuru uko cibwe hacye yasohoka bukeye bwaho ingingo vuye mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana ihagarika ibibazo byose bisigaye gukogwa byatoye urwego rwa zone Rutana abigisha bace basubira gutora ibindi bibazo umwe wese ugiti ciwe nkuko vya bisanzwe bikogwa ivyo navyo bifisigaye kwa mikoba banyeshure mu gihe bari bagabanirijwe ivyigo bazokwera ku bibazo
mbere kubera yuko vyibwe bari batugabanirije kuko twese ntitwaye twanganije kwiga ariko ubu unye hashyazimen umva twari guherera kuri cigwa ca 16 tugahereza ku cigwa ca 23 ariko ubu tuzohera ku cigwa ca 16 duhereze ku cigwa ca 32 umva bizoca bigorana umva duciye twongezwa ivyigwa nyene umva byinshi
mugiye kuri wa kabiri inzwi zo birumanye cyo kibazo cibwe muri syndicatebe mu ntara Rutana basaba ko amatohoza abigisha bagiriwe n'ubwo busuma bagahanwa Manuma Antoine arongoye syndicat stebe mu ntara ya Rutana.
Ica dusaba cambere nuko abakoze amakosa nkayo kuko mu bisanzwe babirengagije cyaye bahunyanza karanga mutima kumwigisha. Tusaba ko amatohoza adahenga akogwe ku mugaragaro hamwe atamuntu azokwidoga ati je narenganijwe. Aba byagiriye dusaba ko buhanwa hakurikije amategeko.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rutana bamenyesha ko bw'amatohoza amaze gutangura kandi kumwigisha zo kwagirwa n'ubwo busuma azohanwa mwe by'akarorero. Ibujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Fidelite Ishatse dukomereza amakuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda haravugwa ko abaturage b'ingeri zitandukanye bafungirwa mu kigo cy'inzererezi cya Karago bagakubitwa bikabije ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu burahakana ayo makuru umunyamakuru y'ijwi rya Amerika Eric bagira ubusa afite ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru
Muri santre ya Gasizi iri mu murenge wa Rambura karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda hagaragara bari mu kigero cy'urubyiruko benshi batagira icyo gukora niho bamwe muri bo bafatirwa nk'inzererezi bakajyanwa mu kigo kiri hafi aho mu murenge wa Karago benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko werekejwe muri icyo kigo cy'inzerereza kubitwa bikabije aba niba hafungiwe ariko baza amakuru y'abajyanwe mu nzererezi
hari n'uwafungiweyo bamukubita ku ijisho gye ryenda kuvamo uwo duturanye
bitwa n'inkoni bakubitirwa
barakubitwa cyane se
barakubita
barakumugaje ubuza imarire cyane hanze
abana b'igihugu bose bavayo baragwaye ku buryo mbese umwana ufite imyaka 20 avayo yarirwara yaragongoranye impyiko barazivunye ntacyo yamarira igihugu yamara icumwe rukumva ngo wa mwana uvuye transit yapfuye
ariko uyu musore duhimbye nyakagabo we yemeza ko yafungiwe ikarago mu nzererezi
gye baraje mu kabari saa 12 n'ice bahita bavuga ati abantu bose barimo bagomba kubatwara babambika amapinguro barabatwara ako nyuma baravuga ngo ngo ni nyiri kabari babashaka ngo kwako ko kabari ngo ntakari kuje ibyangombwa ubwo birangira gucyo baradufungura ko nyine umuntu baranakubiswa
inkoni se bikabije
oya ngiye sinigiye ngo bitwabikabije ako nyine harabavayo nyine ukabare ukuntu babakubise ukabona barabakubise cyane ako nk'umuntu uyavuyeho nose yaje kwihagarika kihagarika amaraso bwambwa ngo umuntu barabamukubise cyane
uyu mubyeyi nawe yemeza ko umwana we yigeze gufungirwa mu kigo cy'inzererezi arakubitwa bikabije
wasuraga umwana wawe
ni umwana wanjye nasuraga
yakubwiraga ko babakubitisha iki babakubita bata
barabakubita ngo babakubita babamanitse
we yaje ameza ati umwana wawe
nawe mva nawe ra urabibara surabizi nawe yaje ari gukandwa
Muri icyo kigo cy'inzererezi kandi habonekamo n'abagabo bubatse ingo. Uyu mugore twasanze umugabo w'amazi ibyumweru bitatu afashwe mu nzererezi.
Umugabo wanje ntago nzi cyazira. Impamvu yaba ari umuntu w'umugabo afite umwana n'umugore akaba yaragiye gufungirwa mu nzererezi. Icyo nanjye nicyo nshaka kumenya akoze icyaha yaje kugifungirwa ahantu atari mu nzererezi bakamukatira. Mfite ikibazo ndasaba icyo yababangamiye kuri leta tukakimenya.
Ukubitwa? Ejje ni wowe mbyumvanye injanja gutanga yo ibiganiro naje ndumwe maje gutanga ibiganiro ariko nta numwe n'amakuru turayakurikirana buri munsi nta numwe rwose turumva ngo yakubiswe hariya mu ntuza abantu bavuga yabo kuko natwe tumenye ko hari uwakubiswe n'uwamukubise yakwicaranwa ntabwo twaba bagiye hariya kugira ngo bakubitwe
we ni bwana Selemani Munyambabazi ushinzwe imiyoborere mu karere ka Nyabihu ahakana amakuru ko nta ukubitirwa mu kigo cy'inzererezi afite mu nshingano Hari amakuru avuga ko hari abagera kuri batatu bajyanwe muri iki kigo cy'inzererezi mu bihe bitandukanye kubera inkoni bibaviramo urupfu intego ya leta ku bigo by'inzererezi ni ukugorora yafashe ya mbere mu kujyana umwana we mu kigo cy'inzererezi cya Karago ngo bamugorore kubera umutekano we tumuhinduriye amajwi.
Hari igihe umuntu atanga amakuru akamutandukana, ngo hari igihe udashobora kuvuga amakuru yose uyazi. Nundi uwo mwana namutwaye ari njye umujyanije, ariko ntabwo namwumvaga ko naramukubita ngo apfe. Ndamujyana, ngeze mu rugo maze nk'icyumweru umwana ararwara, twumva ko ari uburwayi busanzwe.
Yababaraga he?
Yababaraga mu mavi, numva ko atari inkoni. Namujyanye kwa muganga babura indwara, babura n'inkoni. Nawe yambwiraga ko ngo abantu iyo bari bafunganwe babakubitaga
bikabije. Se
bakabakubita bikabije.
Wari ufite umwana wamusubizayo ngo bamugorore?
Ntabwo namusubizayo.
Kubera iki?
Impamvu ntamusubizayo, nshobora kumwigororera yananira nkamureka.
Ni ikigo cy'inzererezi kiri munsi y'umuhanda hafi y'uruganda rw'icyayi rwa Nyabihu. Tugereyo twasanze gicungwa na polisi, ariko ntibyadushobokeye ko twagira uwo tuvugana mu bahafungiye, kandi twababonye baturungurukira mu madirishya. Ubuyobozi bwa Nyabihu buvuga ko budafungira muri iki kigo cy'inzererezi kuhatambutsa hakuru uburere n'ubumenyi bumufasha mu buzima bwo hanze.
Abantu bafungiwe hariya hari abahajyanwa nyine kubera uburyo babayeho ahantu muri sosiyete bakuza abantu umutekano, ariko ubona hari abantu bashobora kugororwa bakongera bakaba abaturage bazima. Ni mu rwego rwo kubafasha, kuko n'inyigisho babonera hariya ni uko nyine ari ubuyobozi bwiza nyine buba bugira ngo bafashe, bagombye no kuzishura.
Gusa bamwe mu bahafungiwe cyangwa abafite ababo bakandagiyeyo bakavuga ko bibaye byiza leta yagifunga cyangwa igahindura imicungire y'abajyanwayo.
Umwana niba ari mu makosa ntabwo yagombye kugenda ngo agororerwe hariya, kuko hariya ni inyicarubozo. Bamujyane bamushyikirize polisi, niba hari ikibazo yakoze bamukorere dosiye, naho umuntu utagira dosiye wamufunga uvuga ngo noneho umufungiye icyo cyaha, kandi atazanayikorerwa yarangiza bakarekura ngo nataye nta dosiye.
Twebwe icyo twasaba leta ni uko umuntu bamufatiye mu cyaha agafungwa agakatirwa icyaha cye, bamukatira burundu bamukatira imyaka, ariko ntaje hari ahantu taranzi.
Ntitwabashije kubona abashinzwe uburenganzira bwa muntu ngo twumve aho bahagaze kuri iyi ngingo. Icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch cyo mu 2015 cyatunze agatoki leta y'u Rwanda kwihonyorera uburenganzira bwa muntu mu bigo by'inzererezi nka Gikondo hazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali. Ni ibirego ariko u Rwanda rwateye utwatsi ruvuga ko uyu muryango nta cyiza waruvugaho. Eh, bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Inyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi, cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suwede mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu, buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Raporo nshya y'umuryango w'abibumbye irarega abasirikare ba Sudani y'Epfo n'abarwanyi babashyigikiye ko bafata abantu ku ngufu ikivunge nk'intwaro y'iterabwoba no gukorera urugomo abasivili. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Nahazwe uri i Kigali mu Rwanda aduha ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Icyo cegeranyo kivuga ko iryo hohoterwa ry'abanyagihugu rifatiye ku gitsina ryegekwa ku basirikare b'igihugu cya Sudani y'Amajepfo n'imigwi ifashanya nabo mu gucungera umutekano rifatwa nk'ihonyangwa rikomeye ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi yose. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu mfunyafunyo y'Igifaransa rikaba rimenyesha ko kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwa cenda ryaronse ibirego by'abantu bagera ku 1,300 bavuga ko bafashwe ku nguvu. Abo bashikanye ivyo birego bakaba baba mu gace ka Sudani y'Amajepfo kitwa Unity State karangwamo igitoro cinshi. Ico cegeranyo kibandanya kivuga ko iryo hohoterwa rifatiye ku gitsina rikogwa hakoreshejwe inguvu nyinshi no gukubagurwa bikabije. Abafasoni n'abigeme b'imyaka itandukanye nibo bafatwa ku nguvu mu kivunga ku gico cegeranyo. Bamwe muri abo bafatwa ku nguvu baruhukira kwicwa mu gihe abandi baca banyuruzwa bakagigwa abaja mu bushurashuzi no gufatwa nk'abagore babo basirikari. Umushinga ntahe Rapid Colville avugira igisata ca ONU kijeje kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu yabwiye ijwi ry'Amerika kugo gwaruka gwegamiye ubutegetsi rusanzwe rufasha abasirikare mu bikorwa vyabo vya misi yose rusa nkaho impembo yago ari uko gufata ku nguvu abapfasoni n'abigeme ataguhanwa. Colville ahagira ati:
It seems they're not being paid, they're just being given carte blanche.
Bisa nuko bataronse umushahara maze bakibaza ko bahawe uburenganzira bwo gufata abakenyezi ku nguvu no kwiba ibitungwa. Ni ukuvuga ko abigeme n'ibitungwa ari byo bintu biraje ishinga. Ibyo bintu birasiga ubwenge kandi bisa nuko leta atakintu iri kwirakora kugira ngo ibituze.
Umushinga ntaye Colville abandanya amenyesha ko haizindwi imwe leta ya Sudan ya Majefo ironkeje ico cegeranyo ca ONU ariko ikaba yamirira kure ivyagiriza ibikomakomeye. Agira ko anemeza kuko gufata ku nguvu abafasoni n'abakobwa n'uburyo bikogwamwo byafashwe nk'ikigwanisho c'intambara gikoreshwa n'abakora ico caha mu gutera ubwoba abanyagihugu. Iyo politiki ikabisa nk'iri kwirashinga imizi nk'uko Colville abandanya abivuga, kuko abantu barenga miliyoni 2 ariwo bamaze guta bakomoka kuvaho intambara ya Sudan ya Majefo yatanguriye mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2013. Ikindi umuvugizi w'igisata cha ONU kiraba ivyo kubahiriza gateka kazi na muntu amenyesha nuko abasirikare b'igihugu n'imigwi itandukanye ibafasha mu mirimo yabo babomagura amazu yabataye bakomoka bahunga imiji itandukanye igiza ko gace kitwa Unity State karangwamwo ubwo bukozi bw'ikibi. Aha Colville avuga mu majambo yiwati:
Massive destruction when
hari inyubako nyinshi zasambuwe, umurwi umwe ugasanga ufashe igisagara cy'undi murwi casambuwe inshuro zitari nke mu bintu bisa n'utwigoro dukomeye two gukoresha politike yo gusambura inyubako canke amabarabara kugira ngo umurwi uriko uratuzwa ntuzugaruke.
Umuvugizi w'ishami rirabivya gateka kazi na muntu mwishamwe mpuzamakungu ONU Rapid Colville avuga ko uko guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu bishobora gufatwa nk'ivyaha byo mu ntambara canke ivyaha atakindi bigamije atari uguhohotera kiremwa muntu. Umushinga ntahe Colville aranagabisha ko uko kudahana kwibonekeza muri Sudan ya Majefo gushobora gutuma ubwicanyi gufata ku nguvu no gusahura bishinga imizi. Diane Nahadzwe, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibihe birebire bigizwe n'ubushuhe bwinshi byibonekeza mu ibahari rya Pacific bitegwe n'ihindagurika ry'ibihe rya El Niño bituma haba ihindagurika ry'ibihe no mu bindi bice by'isi. Ihindagurika ry'ibihe rya El Niño ryo mu mwaka w'2015 kugeza mu 2016 ryabaye rya mbere rikomeye kurusha ibindi bihe by'ubushuhe byibonekeje muri kahise. Kandi nta handi hantu hibonekeje ingaruka mbi zatewe n'iryo hindagurika ry'ibihe kuruta mu gihugu cya Ethiopia. Mu bihe by'imvura bita Kirem muri Ethiopia mu mwaka uheze nta mvura ikwiye yibonekeje. N'inyuma yaho aho hari hasanzwe hagwa akavura gake ntikigeze kagwa. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho iby'uburimyi n'imfungurwa ku isi rimenyesha ko kubera icyo kizuba cinshi cyazanye ingaruka mbi za mbere Ethiopia itari bwabone mu myaka 50, harimwo ukubura inyimbu, ugupfisha intungwa nyinshi, ubukene n'amapfa arengeye mu banyagihugu. Abanyetiyopiya amamiliyoni 12.2 ubu arasinzikajwe n'inzara y'umurengera. Abarimyi n'aborozi amamiliyoni 7.5 bakaba bakeneye gufashwa mu kuronswa imbuto zo gutera n'ibitungwa mu minsi iri imbere. Kuva mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2014, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze gufashisha Ethiopia amamiliyoni 500,000 y'amadolari hamwe n'imbuto zifise agaciro k'amamiliyoni 4. Izo mbuto zikaba ari ikintu gihambaye cyane ku barimyi bagiye gutangura kurima vuba. Ariko muri uwo mwaka bafashe iyindi ntambwe aho Amerika ibona ko ari ngombwa kugira bahagarike ingaruka mbi zishobora gutegwa n'ivyo bihe by'uruzuba rwinshi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID avuga ati hakurindira ko ikibazo gikomerana cyane Amerika igiye kurungika akagwi k'abahinga bazogenda kwiga neza ibibazo uko byifashe no kubitorera umugambi mu ngingo y'uko bafasha kwihutisha igikogwa cyo gushikiriza imfashanyo kubazigenewe. Ati bagiye gukora mu buryo bwihuta kuko babona hari akaryo kuko amashyirahamwe atandukanye harimo ayategamiye amareta n'amashyirahamwe ya ONU amaze kwemera gufasha muri iki gikogwa. Ibyo rero bikazofasha kugwanya ingaruka mbi zova kuri ico kizuba c'umurengera. Mopfasoni Smith avuga ko bizeye ko mu gufata iyo ngingo y'ukurungika imfashanyo muri Ethiopia muri iki gihe bizotuma yandi mashyirahamwe mpuzamakungu nayo nyene afata ingingo zo gufasha. Ati dufasha ingingo yo gufasha aka kanya abandi bagira neza bifatikanyije natwe dushobora gushika ku bintu bibiri. Kimwe, tukaba twirinze ingaruka mbi zivuye kuri urwo ruzuba rwinshi tukanakingira isenyuka ry'iterambere ryari rimaze kwibonekeza muri iyi myaka itari mike heze. Ati ntituriko dusaba isi kwitabira akamo ko gufasha umubabaro w'abanyagihugu ariko dusaba kwitabira akamo kihuta mu gukingira ingaruka mbi zirengeye zishobora kwibonekeza.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aloyizi Bigirimana hagiye kubageza inshamake y'amakuru.
Makuru twabashikirije, Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yaratanze itegeko ryo gukura abasirikare biwe mu gihugu cya Syria. Ibyo yabishikirije byashikirijwe n'ikinyamakuru cya Leta y'u Burusiya, aho kimenyesha ko Perezida Putin yatangaje ko igikorwa cyari cyabajyanye muri Syria cyarangiye. Naye avuga muri Cote d'Ivoire, Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yarashikirije ijambo abanyagihugu biwe jo ku munsi wa mbere, aho yabaremeshije ko azokora uko ashoboye kugira akingire igihugu ciwe ibikorwa vy'iterabwoba. Ni mu nyuma yaho habereye igitero cagabwe n'umugwi w'iterabwoba cabereye ahitwa Grand Bassam ku munsi wa Mungu, igitero cahitanye abantu bashika 18. Muri Palestina, igisirikare cha Israeli carishe congera kirarasa abanyepalestina batatu ni mu ntara ya Jordani, vyabaye ejo ku munsi wa mbere. Babiri bishwe inyuma yaho barasiye amasasu menshi mu bantu. Abantu bariko bigendera n'amaguru ku gituro cy'amabisi kiri kwinjiriro ry'ikigo cy'abayahudi cyitwa Kiryat Arba kiri hafi gisagara cya Hebron. Ugira gatatu nawe yarashwe mu gihe haje imodoka iseka umuduga w'igisirikare aho nyine kuri ico gituro cy'amabisi nk'uko bishikirizwa n'igisirikare cya Israeli. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba ko inama yawo nihijejwe umutekano ku isi gufatira ibihano igihugu cya Irani, naho ni nyuma yaho mu ndwi irangiye ico gihugu kirungikiye mu kirere misile balistike. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Samantha Power yamenyesheje jo ku munsi wa mbere ko ico gikorwa co kurungika misile kibangamiye umutekano kandi aragasotoro kandi kibangamiye amahoro mu karere. Amerika imenyesha ko ivyo biteye kubiri n'icemezo cawo ni cemejwe mu kwezi kwandwi guheze cabuza Irani kutagira igikorwa na kimwe kikora gitumbereye gukora ibigwanisho vya nuclear. Ambasaderi w'u Burusiya muri ONU nawe Vitali Churkine arahakana karengwa ko u Burusiya butazemera ko Irani gifatirwa ibihano na bimwe.
Urakoze Haruyizi Bigirimana kuri iyi nshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro twaye twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije mu izina ry'abagenzi banjye bose, mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.